uruganda nibacura.
Woba wifuza kumenya uko ubutunzi n'imibano byifashe mu Burundi?
Nuruhe ruhara rwa leta mu guteza imbere ico gisata? Tega matwi ikiganiro karahara mu ruganda nibacura,
mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo inzamba gateka kawe
RPA ijwi ry'abanyagihugu
be na radio television Renaissance. Karahara mu ruganda nibacura
ni komisi yose ya kane isozera ukwezi.
Cyane mwaramutse mwese mudukurikira urunani rw'imenyesha makuru radio inzamba gateka kawe radio FPA na television Renaissance. Muri iki kiganiro umenyereye gukurikira ku munsi wa kane wa nyuma iheza ukwezi, uyu munsi tubabwira ku bijanye n'ingingo iherutse gufatwa na leta gusubira kurekurira abadandaza bishoboye kurangura bimwe mu bidandazwa byari bitakiboneka ku masoko yo mu Burundi. Aha twababwira nk'isukari, ibigori, isima. Abanyagihugu barashima iyo ngingo ariko kandi bakanagira amakenga ko mu gihe leta itovyitondera ibyo bidandazwa bishobora kuza biri ku biciro biri hejuru. Umutumire w'ikiganiro we asaba leta gukora ibishoboka kugira abadandaza barangura hanze bakoreshe amafaranga y'agaciro ya leta bishobore gucungera ibyo biciro. Ikiganiro cy'uno munsi nagiteguriwe na jewe Karim Gustave kandi turatangira. Igitoro, isukari, ibigori, isima n'ibindi bya nkenerwa ni bimwe mu bidandazwa byahavuye birangurirwa mu mahanga kuva aho umukuru w'igihugu atanze uruhusha ku badandaza bishoboye kubyinjiza mu gihugu. Mu ntara za Muyinga, Rumonge, Makamba na Kayanza agahengwe karabonetse kubakenera isukari n'isima, ariko ifumbire yo iracari nk'umuzi w'ibuye. Tubibaze Ediclode Nini na Hazwe.
Ibidandazwa biri kwisonga iyo ikenewe mu gihugu nk'igitoro, ifumbire, isukari n'isima nibyo zari bisigaye ari umuzi w'ibuye mu gihugu imbere y'uko umukuru w'igihugu afata ingingo yo guha uruhusha ababishoboye kurangura mu mahanga ibyo bidandazwa. Ku masoko yo hirya no hino mu gihugu agahengwe karabonetse kuri bimwe bimwe, ibindi biracahaze kuko iyo biva birangugwa mu mafaranga y'agaciro. Ayo nayo abadandaza bahawe impusha na leta ntibaheza ngo bayahabwe nk'uko byabwirizwa. Duhere ku gitoro cyo leta yaracyifatiye mu minwe ibicishije mu ishyirahamwe ryaryo Rejoi Dezo, iri naryo rirakirangura rikongera rikagikwiragiza mu gihugu. Mu gisagara cya Bujumbura niko imirongo y'abagitondera yaragabanutse, naho bidasigura ko ugishaka akironka ku masitasiyo yose ari mu gisagara. Abagicuruza mu mabido babandanya kubikora kuko kica kiduzwa inshuro gatatu kugikeneye byihuta. Isima imuhinga yarisanzwe yinjira ari nyinshi n'imbere y'uko ingingo y'umukuru w'igihugu ifatwa ikogwa na buceko iboneka bigoranye ikagugwa ku giciro kigera kubihumbi 40 by'amafaranga y'amarundi mu gihe igiciro cya leta kitarenze ibihumbi 27 n'amajana 5 ku mufuko w'ibiro 50. Isima iva muri Tanzania yitwa Simba nayo nyene iboneka ku bwinshi ku bihumbi 41 by'amarundi. Isukari yari ikenye mu banyagihugu yavuye iboneka ku giciro cy'amafaranga ibihumbi 270 ku kilo. Iyo nayo nyene ni yizanana mu mahanga ikaba isa n'ibara ryera itandukanye n'iyasosumu. Abadandaza bavuga ko izanana muri Tanzania canke mu gihugu ca Malawi. Ibigori biracakenye ku isoko y'Imuyinga cyo kimwe n'ahandi kuko ababirangura atari benshi, bigugwa ibihumbi 200 ku kilo iyo bibonetse. Ibyo biruko mu masoko yo hagati mu gihugu haba aho Imuyinga, Rumonge, Kayanza aho bagenzi bacu bashoboye gushika. Ikibazo ni cy'ifumbire. Mu ntara Makamba ntihagira namba nk'uko abaremyi babitwibwiriye, eka no mu badandaza nta na hamwe ishobora kuboneka. Hakurya muri Tanzania ngo nta ikivayo, abaremyi bafise ubwoba ko bazohava bari marima.
Karahara mu ruganda umwanya wanyu.
ingingo yo kurekurira abagwiza tunga babishoboye kurangura ibyo bidandazwa ngo yari nziza kuko yotezurira abarundi nyamara abanyagihugu bo mu mihingo itandukanye bavugaye n'urunani rw'imenyeshamakuru bayifata nk'imwe mu zindi ngingo nyinshi zifatwa ntizishyirwe mu ngiro abo barundi bati abo bagwiza tunga leta itabaronkeje amafaranga y'agaciro akeneye kugira abaje kubirangura ku giciro kitavuna umunyagihugu azoguma ariwe ahasinzikarira kuko ngo naho bizana byozimba kurikira bamwe muri abo banyagihugu tubumvirize
uko ngingo itafashe kubyereka ibidandazwa by'intete intete ibigori n'ibindi byose biva hanze kugira ngo ibiciro umunyagihugu ashobore kuronka arahengwa iyo ngingo twayibutse tuyumva mu majwi nta kintu na kimwe irahindura kubera uyu munsi ibiciro byose biduga ku munsi ku munsi bibonekana yuko babivuze batabishije mu ngiro ko nta mudanda n'umwe azana ikidandaza kivuye hanze cy'ikigori cyangwa ibiharage ngo tubibone ko byahazahinduye igiciro kera noneho n'abivuze barabizi yego ngo bashatse kugira ngo bagire icyo bita manipulasiyo dore amasipeyizani berekana yuko ariko bakora neza hanyuma ku byerekeye iyo ngingo iyo ijya mu ngiro iyo ngingo iyo ijya mu ngiro si ingingo nziza cyane kuko byari gutuma ibiribwa ku munyagihugu biboneka none twariteze nta na kimwe bigeze bitanga kubera babivuze gusa yego irebre agasukari muri iyi minsi hamwe hamwe kariho karaboneka kabisa urayironka kuri 2,500 ukayibura ariko abana amaze iminsi murahenge bamwe bamwe ko si igihugu cyose aho twagiye tutayaca kubera rimwe na rimwe urabaza abagenzi ushaka kwiyiga tukazunguruka ariko twasaba yuko muri mu fridge ishyira kure motera nta mukuru w'igihugu akaraba ko ingingo bafata zijya mu ngiro leta ihamagarira abagwiza tunga kubera ngo ni ukuri nta gihinduka dufite ko igiciro kirakosha ariko hakaba kitanga nawe ari kubabesha 30, 28 cyangwa ko tukajya kuri 32 ntabwo tujye dusaba leta yuko imaze gufata ingingo yoca ibishyira mu ngiro hakaba ingingo mperekezwa ibinyantete kwinjira tuvuye hanze byari byiza mugabo nk'ubu ibintu byose nkuba bizinze kandi nkuba gihinduka yaba isukari ni kwa kundi nyine kuboneka tukirenga isima ntiboneka mukuru na kamara mwaka tusaba leta yuko imaze y'umukuru iyo amaze kuvuga ikintu yuko byose bijya mu ngiro ababigenzi bakabikurikirana urumva uyu mugambi leta yayikuriye ababishobora ko bashobora kuzana ibidandazwa bivuye hanze y'igihugu biragoye twe tubona yuko ni bya bindi byo gusiga intwari ku maso kuko kuva aho byavugiwe naho ni kuva ubwa mbere na mbere yuko biteye amakenga kubera ko amakenga ari munsi y'ayandi nuko ibyo bidandazwa kuva aho umukuru w'igihugu abivugiye tutarabibona icyo ni icya mbere ikigira kabiri nacyo mu gihe tuvuze ngo yarekuye abashobora kubirangura hanze bakaba ari bo birondeye amafaranga y'agaciro nibo baza kubishyira ku masoko bakabishyira ku biciro bishakiye kuko banashobora gutanga ari ba bandi nyine kuko ni ka kagwi kaba gafite amahera ni ka kagwi k'abajenero ego ntabyo kuvuga ngo hariho akarusho nta karusho tubona kuko iyo ngingo nta ntiyihwejwe mbega abo bazobirangura bagiye kubirangura amahera bayakura y'agaciro bayakura mu banki nkuru y'igihugu kuko abandi nk'aba barangura ibiciro bayakurayo ibyo byose ni intambanyi zerekana yuko umugambi n'ukuri udufite agatoki udufite ibitameze neza mu gihe by'ukuri byajyanye n'icyubahiro umukuru w'igihugu yoba yari yashatse ko umugambi wa mu ngiro byari kuyigwa bigatunganywa neza abadandaza bashaka kujya kuzana ibyo bidandazwa hanze y'igihugu bagahabwa amahera y'agaciro n'ibanki nkuru y'igihugu kugira ngo noneho nibyashyika dushobore kubigura ku giciro by'ukuri cyorohereza umwenegihugu ariko ubundi n'ukuri ntabyo tubona kubera kubw'iyo ngingo kabisa twebwe ku bwacu tubona yuko ari uruhendo
ni ya majambo meza twama tuvuga yuko leta y'u Burundi ifite akarimi gasosa nyamara ibikorwa ugasanga hari ubusa ingingo nziza zarafashwe ariko ngo kuzishyira mu ngiro nibyo bidakunda kandi baranumvikana leta y'u Burundi itarure amahera y'agaciro ko ihe abadandaza babyinjiza byumva hehe ntigikunda isaba ry'ubundi ryataye agaciro ku buryo na Tanzania yahora ibidushorera ubu biri hejuru gusumba ibyo Burundi aho urumva ari kugera mu Burundi no guhomba n'ishi ubundi hari gusigaye rero twatanzane niho tuvuga amafaranga aboneka leta nirinde amahera kasiru amadobide ihe abagendatunga babizane hari abagabanyiriza amakori kuko ibyo ari rero umuntu muheshe kuryo kubakisha ukubafa
umutumire umutumire w'ikiganiro we havuga ko ari ngombwa ko abadandaza bishoboye bazana ibidandazwa biba bitaboneka ku isoko naho mu minsi iheze leta yasa n'itavyumva niko Faustin Ndikumana umuhinga mu by'ubutunzi akaba narongoye ishirahamwe Parfema bivuga uyo mutumire w'ikiganiro karahara mu ruganda ntibacura avuga kandi ko ku isoko ibidandazwa byopfuma bizimba hako bibura kubera amafaranga yishurwa mu nzira yo kubikura hanze umutega amatwi
ibyo twari twame tubivuga kuva kera ko byari bikenewe nuko twaravuga yuko nk'umwimbu muri bijya bijyanye n'ibiribwa bimwe bimwe yuko udakwiye bwa bushirangaje buri bintu rwose bw'amavuga ngo umwimbu ngo ni kirenga ngo ni reproduction bya bindi byo kudafakira ku bintu byanditse bigaragara mugabo tuvuga tuti ibintu ibikwiye urumva rero bidakwiye nuko bagerageza bakareka abantu bashira kuvyinjiza bakavyuje ari yo sukari ari ivyo bigori ari ivyo ifu y'ibigori ari iki ari umuceri ibyo vyimbugwa vyose bigashobora kwinjira canke niyo sima haka abantu barara kukabiruka barumvira ikintu bakibura bakareka abadandaza bakavyinjiza kuko ubisanzwe by'imigenderanire mu bijyanye n'ubudandaza n'ibihugu ni uko nyine bari kugira ikiboneka hariya bakizane igishobora kuba kizimbuka hariya bakirondere bakizane nubwo ibiciro bitoba ari bito cyane bwiza mugabo icyo kibona bya biciro umuntu aduze uko ashaka agwiza na kabiri agwiza ibyo rero tukaba tuvuga tuti iyo ngingo twebwe tukaba tuyishyigikiye ikindi yingi ikifasha birya bya spekulation bya bindi byo kwigika mu kiza biraheza bikagabanuka hari abantu baba bazi icyo bita monopoli bihariza ubudandaza bw'ikintu bakigira abami bakakigwiza na kabiri na gatatu igiciro ugataha undi bugikuru ukakigura uko kandi ubona ko hari abantu ariko barikira mu kiza kugira barire ku bandi icyo bita rero monopoli ibyo rero ni ibintu kumbe dushobora guca bigabanuka kumbure turashobora kuvuga intambamyi zindi zishobora kuhaboneka nuko kumbure n'ikibazo cy'amadovize kubera kitarava mu nzira kumbure gishobora gutuma n'ibyo bivuye hanze bitaza bivimbutswe twavyifuza mbwabyo tuma kuko iyo tuba biza bikinjira kuko n'ibindi turavyinjiza nyine kuri ayo madovize n'ubundi ayo madovize yo muri berbe n'ubundi si benshi bayaronka mubwo ibintu biguma vyinjira bikaba birafasha mu gihugu uko bizi mbwabo vyinjiye ku giciro kizwi hanyuma ikindi ni uko nyene leta itoje mvuga yuko igira ishyire amatagisi kuri ivyo bidandazwa vyoba bigira bize gushigikira ko amatagisi y'umurengera ngo kugira bizimbe gusumba noneho naho nyine n'ikibazo ureka ngo vyinjire ugaca ubikubita ko amatagisi menshi 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 uba uri kurabuza yuko abantu bibashikira neza kandi twifuza yuko abarundi bokoroherwa mu buzima bwabo bwa misi yose kuko ibiciro aho bigeze nibura givyo bintu biragisibije ubona nk'abana batakija kujira batanywa agasukari batagize iki ni ibintu bibabaje ariko rero twibaza yuko tako bintu bibura kometema abana kwespekirako vyo tubiza biraboneka abaginza bakabyiriza abaraza babituronkera aho bizimbutse gusumba kumure bigashobora no gutanga agahengo
ku kibazo c'ibiciro ahanura leta gukora ibishoboka kugiriro nk'amafaranga y'agaciro bita amadovize kugira abayahe badandaza gutyo igumane ububasha bwo gushinga ibiciro kuri ivyo bidandazwa biva hanze n'ubunyene Faustin Ndikumana
ikibazo c'amadovize twama turiko turabivuga ikibazo c'amadovize leta iza kugitorera inyishu burundu kiragaragara kirapfiye iza gutorerwa inyishu burundu amadovize tumaze kwivuga ko inshuro nyinshi amadovize leta iza kwinjiza amadovize ava mu ngurane mu mfashanyo magwiza atunga ivyo vyo yinjiza imitahe ivyo itabikoreyeko urumva yego mugabo vyotsumba hako umuguma rwa wihariza urudanaza bikiye
kubijanye na madovida ashobora kuva mu banki nkuru y'igihugu muri iki gihe tuba kamadovida Kenya amadovida arashobora kuba kuva mu banki nkuru y'igihugu canke ntaveyo urumva byiza yova mu banki nkuru y'igihugu kuko niho byosahiriza kugicira ariko atavuye banki nkuru y'igihugu byo bidanazwa birekwe bizinjira nkuko ibindi byinjira kumbure kuko namapiece d'orochange amamodoka arinjira byinshi birinjira kandi amadovida atavuye muri Belgium ni twibitwizera ryo ko ibintu ukabadanaza bavyinjiza bazovyinjiza icyakuri ibyo bidanaza ntibeza ngo bingane n'igiciro n'igihamado bizavuye muri Belgium icyo giciro kiraheza cyongera mugabo biguma bisumba hako bibura gose solution nziza ya mbere uko amadovize aboneka yavuye muri Belgium mugabo byanse birasumba naho ibintu bibura bikadanazwa n'umuntu umwe kandi atafise ububasha bwo kwiriza isoko abarundi babikeneye
arakoze umutumire wacu Constant Kumana mwakoze mwese abari ko baradukurikira abagize ico baterera mu kiganiro mwakoze cyane irindi sango nikomendwe n'indi bigutugutu 2022 nawe ndusabe nije nakibashikirije kugira amahoro iwanyu naho gutaha
Ikiganiro karahara mu Rwanda nibacura mushikirizwa n'urunani rw'amaradio
RPA inzamba na Radio Television Renaissance karahara mu Rwanda nibacura